Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi kujya mu ishuri ni ingorane zikomeye cyane kubera ikibazo cya lisansi yatumye imodoka zihagarara.
Bacerewe byanse cyane, ndashaka ku ishuri twakerewe nyine bakadukura amanota.
Uyu rero ni umwe muri abo banyeshuri bo mu Burundi bafite ingorane zo kujya kwiga. APR yaraye isezerewe muri BAL Basket Africa League. Mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu wahoze aba muri Denmark, araregwa ibyaha bya genocide. Muri Afrika y'Epfo, abatabazi baracyashakisha ababa bakiriho mu bagwiriwe n'inyubakwa iherutse guhirima irasenyuka. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Igikomangoma Harry n'umugore we Meghan baraye bashoje uruzinduko rw'iminsi itatu barimo muri Nigeria, rwari rugamije guteza imbere imikino yitwa Invictus y'abasekombata, ni ukuvuga abasirikare bavuye ku rugerero barakomerekeye ku rugamba. Ibindi kuri iyi nkuru Team Ishimwe.
Muri iyi minsi itatu aba bo mu muryango w'ubwami bw'Abongereza bari bamaze muri Nigeria, bakozeyo ibikorwa bitandukanye. Uretse guteza imbere umukino wa Invictus ukinwa n'ababana n'ubumuga, ako ababibanze cyane kuri basekombata, Harry n'umugore we Meghan banitabiriye ibirori byabereye ku ishuri ahakozwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ku munsi wa gatatu uruzinduko rwabo, bitabiriye kandi umukino w'intoki wa basketball wateguwe n'umuryango Giant for Africa Foundation i Lagos, umuryango ufasha urubyiruko binyuze mu kwitabira siporo. Igikomangoma Harry ari ku kibuga yavuze ko imbaraga za siporo zishobora guhindura ubuzima. Siporo ihuriza abantu hamwe, yubaka umuryango nta mbogamizi n'imwe, ibyo bikaba ari byo bituma iba ikintu cy'ingirakamaro kandi cyihariye. Harry wahoze afite ipeti rya kapiteni mu gisirikare yatwaraga indege yo mu bwoko bwa kajugujugu muri Afghanistan. Yashinze imikino ya Invictus mu myaka 10 kugira ngo bifashe cyane abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Harry yemera ko iyi mikino ya Invictus ishobora gutuma abasirikare bakomeretse bitabira amarushanwa ya siporo kandi bikabafasha no gukira kwabo. Ku ruhande rwe, Meghan ku wa gatanu yahuye n'abagore barimo Ngozi Okonjo-Iweala, umuyobozi w'umuryango w'ubucuruzi ku isi. Meghan yavuze ko umwanya Okonjo afite mu buyobozi ari umurage kuri Nigeria kandi akwiye kuba ikitegererezo ku bandi bagore.
Ijwi rya Amerika. Muri Afrika y'Epfo, abatabazi batahuye undi muntu umwe warokotse nyuma y'icyumweru yaramaze yararengewe n'inyubakwa yamusenyukiyeho ari kumwe n'abandi bantu ku wa mbere w'icyumweru gishize. Oriane Itangishaka yaduteguriye inkuru.
Mu bikorwa byabo bari bakibandanya gukora kuri uno munsi wa mbere, abajejwe gutabara abaguwe ko n'iyo nyubakwa babashije kurokora uwundi muntu umwe mu bari mu bikorwa byo kuyisanura. Uwo nawe arokowe inyuma y'iminsi itandatu yaramaze afatiwe mu bisigarira by'iyo nyubakwa adafungura canke ngo anywe amazi. Irokogwa ry'uwo muntu ryaremesheje abajejwe gutabara imbabare bari basanzwe muri ivyo bikorwa. Abategetsi bavuga ko 26 mu bakozi bariko barubaka iyo nyubakwa y'amagorofa 5 bitavye Imana, abandi 26 bakaba bataramenyekana irengero ryabo. Ivyo vyatumye haba amakenga yuko abahitanywe n'iryo sanganya bashobora kuba barenga 50. Iryo n'iryo sanganya rya mbere rikomeye ry'inyubakwa isenyutse igahitana ubuzima bw'abantu muri Afrika y'Epfo. Abakozi barenga 600 nibo bamaze gushigwa mu bikorwa byo kurondera abashobora kuba bakiri bazima muri iryo sanganya ryabereye mu gisagara cya George. Ubuyobozi bw'icyo gisagara buvuga ko iyo nyubakwa yari irimwo abafundi 81, hakaba hamaze kurokogwa 29.
Ijwi rya Amerika. Ejo ku cyumweru Isirayeli yagabye ibindi bitero muri Gaza. Minisiteri y'ubuzima ya Hamas i Gaza itangaza ko iyi ntambara imaze guhitana abantu barenga 35,000. Timishimwe.
Ibyo bitero byagabwe umunsi umwe mbere yuko Isirayeli yizihiza ubwigenge bwayo. Uyu munsi ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatanu nibwo Abanyayisirayeli barimo uwitwa Lishai Miran bumvikanye bavuga ko nta bwigenge babonaho kuko kugeza ubu hari bene wabo bagera ku 132 bagifashwe bugwate.
We are still here. I'm still here, my daughter.
Turacari hano, ndacari hano. Abakobwa banje bari hano, umuryango wanje uri hano, na Israel iri hano, ariko ubu ni kuri subwigenge kubera ko ku rundi ruhande hari abantu 132 banyurujwe, muri bo harimo uwitwa Omri afise uruhara runini mu muryango wanje.
And Omri is over there is a big part for our family.
Uyu Omri ni umugabo wa Lishai Miran. Perezida wa Amerika Joe Biden kuri uyu wa gatandatu yavuze ko intambara ishobora guhagarara ari uko gusa ibihugu bya Misiri, Qatar na Amerika biyoboye ibiganiro byo gushyikirana byumvishije Hamas ko igomba kurekura ingwate zafashwe. Biden avuga ko igikorwa cyo gufata bunyago Abanyayisirayeli ubwo intambara yatangiraga ari cyo gitumye intambara igera aho igeze aha. Ejo ku cyumweru umutwe wa Hamas watangaje ko amagambo ya Biden ari yo gusubiza ibiganiro inyuma kandi ko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaburijemo ibiganiro ahubwo agaba ibitero i Rafah. Hashize amezi 7 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres yumvikana asaba ihagarikwa ry'intambara ndetse no kurekura nta mananiza abafashweho ingwate kandi hakaboneka n'inzira yoroshye y'imfashanyo igenewe abanyagaza.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi mu Rwanda. Aho muri hose kandi mudukurikire no kuri internet @ radio ya @.com kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi aho urukiko rwategetse ko umunyamakuru Sandra Muhoza aguma mu gifungo cy'agateganyo amaze ukwezi muri kasho ashinjwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwango n'amacakubiri. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko bagiye kujuririra iki cyemezo. Pierre Claver niyo nkuru aratugezaho iyi nkuru.
Amahigwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Uwo mukenyezi akoreye ikinyamakuru candika La Nova Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yorekugwa akaburana gidegembya canke agatanga ingwati. Yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuri inkoni kugishitsi. Mu ngingo yose ntare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi Sandra Muhoza yasabye atashingiro bifise kuko kubwa abacamanza ivyaha umumenyesha makuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihaneshwa igihano kinini gushika kugufungwa ubuzima bwiwe bwose. Ivyo vyaha navyo biremwo uguhungabanya umutekano w'igihugu, gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. Ni ivyaha ubutungane buvuga ko umukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubugangurukana bumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta Burundi Media. Iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper niyo yankana aburanira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kwunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu idonido. Kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose.
Dusaba ko u Burundi butosubira kwambikwa ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitageraho bihagaze ko abantu bayaze ari abantu bangana, abantu bakora umurimo umwe, abantu baro basangiye umugwi bayagiramwo ashobora kuvamwe umwe akaza kurega uwundi bamudodobereza bamwambika umugozi mwizosi. Sinumva rero ingene Burundi bugosubira kwambikwa ibara ry'uko bakuma bapfunga abamenyesha makuru ko kubera ubwo buntu atacu atahubuhagaze n'ukuri je no saba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa kuko ntacaje akozwe n'icenye ku Burundi gusa.
Umumenyesha makuru Muhoza yamenyekanyaho afungiwe inyuma y'iminsi 5 anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere yuko atwagwa mwibohero rikuru rya Mpemba ahafungiwe muri kino gihe yabanje kuburanira mu mpisho muri parke ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Umushingwa manza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyesha makuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu.
Ivyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komisere wa ugwego gwiperereza ingozi amwumviriza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka n'ibujumbura nkuko menga wewe yo bavuga ati je ntabubasha mfise ariko Sandra nta ubudahangagwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi cyo gituma twe tutumva na gatoyi ngene baciye kubiri n'amategeko ivyo byose biteye amakenga nta wuzi ico bigamije.
Komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ yabona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ndetse rigatuma abamenyesha makuru bakora mu bwoba budasanzwe. Modoki Mumo atwara igisata cha Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya.
What offenses does this woman
yakoze cyayi kihe yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe ibi niterabwoba riri kore yakoregwa abamenyesha makuru bakoreya mu bwoba budasanzwe ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyorozwa umuryango wanyu ntumenye yo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Abaharani agateka kazi na muntu mu Burundi bobo bibaza ingene umumenyesha makuru ashobora kwegekwa ko ivyaha bihanishwa igihano nk'ico abakora iterabwoba ku isi. Ku ijwi rya Amerika umunyamategeko Jamvye Bigirimana atwara umuhari mpuzamakungu Turunora Page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro mu gihugu.
Na cyane ko ari ingendo iho nyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyumvira abantu bashikirije kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimwokira noneho ibi bintu byuko abantu bashikirize ivyumviro mu migwi barimo cyane ibyubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanye ibindi ni ibintu bisanzwe kugeraho nitubona icaha yari yakoze cyo tuma acafatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango.
Amashami mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru harimo na RSF asaba irekugwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Yibutsa ko yasanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe gufungwa imyaka 10 bahuriye kucaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Ubucamanza nino mu Rwanda Wenceslas Twagirayezu yitabye urukiko rw'ubujurire i Kigali araburana ibyaha bya jenoside yafatiwe mu gihugu cya Denmark kimwohereza mu Rwanda mu 2019 mu kwezi kwa mbere gushize urukiko rukuru rwa mugize umwere umushinjacyaha arajurira. Eric Bagiruwubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Mbere yo gutangira iburanisha Twagirayezu yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kuva yasohoka mu munyururu ari guhura n'ibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubanza rwe mu bujurire. Yasobanuye ko kugira ngo aburane bimusaba kuba afite umutekano ushingiye ku mibereho ye. Yavuze ko kuva urukiko rukuru rwamugira umwere ku byaha aregwa ambasade y'igihugu cya Denmark yari yiteguye guhita umwohereza muri icyo gihugu nk'umwenegihugu rwacyo ariko biza kuba ikinyuranyo. Yavuze ko ubushinjacyaha bwakomeje kumubwira ko agomba kubanza kuba ibiganiro. Twagirayezu yabwiye urukiko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwagiranye n'igihugu cya Denmark mbere yo kumwohereza kuza kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Yavuze ko abayeho nabi no kugeraho abari ukeye kuko ashobora no kuburara. Yabwiye urukiko ko kuva yafungurwa ubushinjacyaha bwahise bujurira icyemezo kandi ko amaze guhindaguraho arara inshuro zirenga muri 20 kandi abamwitagaho bamaze kumurambirwa. Avuga ko yabibwiye abagombye kubikemura bakomeza kumurerega ko bari kubyigaho. Umucamanza yifuje kumenya niba hari ingaruka zidasanzwe byamugizeho. Yasobanuye ko muri make mu magambo ye abayeho nk'inzererezi. Abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi ko cyagombye kuyubahiriza bikarushaho gutanga umutekano ku baburanyi bombi. Babwiye umucamanza ko abunganira bagombye kumureka akajya muri Denmark, bajya bamukenera bakamutumizaho byemewe n'amategeko. Bitabaye ibyo, u Rwanda rwagombye gukurikiza ibikubiye mu masezerano rwagiranye na Denmark rukamumenyera buri kimwe. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Komi Harindintwari ndetse na Bwana Vincent Niyonzima bwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi atagombye kwinjizwa muri urubanza rw'ubujurire. Basabye ko twagira Yezu yakwegera inzego zibishinzwe zikamukemurira ikibazo. Urukiko rwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Denmark yagombye kubahirizwa. Magingo y'ubushinjacyaha bwajuriye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize umwere twagira Yezu ku byaha bya Jenoside. Buvuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru harimo inenge zikomeye busaba ko zakosorwa. Bwavuze ko urukiko rwitaye ku miburanishirize bwise iya sinari impari gusa. Bwabwiye umucamanza ko bidahagije, we n'abamwunganira bagombye no gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kwaho yari ari. Abamwunganira mu mategeko bakabwira urukiko ko nta nenge zishingiye ku mategeko ubushinjacyaha bwigeze bugaragariza urukiko mu bimenyetso bwatanze. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha zo mu gihugu cya Denmark uregwa yemeye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 yari mu Rwanda ku Gisenyi. Ibi bakabinenga ku rukiko rukuru ntacyo rwabivuzeho mu cyemezo cyarwo. Umunyamategeko Bikotwa akavuga ko kuba ntacyo urukiko rukuru rwavuze kuri ibyo bimenyetso byabihuza n'umugari w'ikinyarwanda ugira uti ukuzimaniye amazi nawe umuzimanira amazi. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Denmark twagira Yezu yemeye ko yari ashyigikiye ibikorwa by'interahamwe nubwo atagiye mu bwicanyi. Bukavuga ko ibyo ari ikimenyetso ko ku matariki bumuregaho yari mu Rwanda. Twagira Yezu yavuze ko ayo makuru y'ibanga yabatanze kubinjira n'abasohoka igihe yasabaga ubuhungiro. Yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega. Hari ingingo enye urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma muri rubanza rwa twagira Yezu ku rwego rw'ubujurire. Hari kumenya niba yarari cyangwa atarari mu Rwanda ku matariki aregwaho, kumenya niba hari ibimenyetso urukiko rukuru rwaho rwarirengagije mu kumugira umwere, kumenya niba mu kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe, no kumenya ikijyanye n'ibihano yahabwa. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwagize twagira Yezu umwere ku byaha aregwa. Ubushinjacyaha bumurega kwica nk'icyaha cya Jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasa inyokomuntu. Twagira Yezu we abihakana akavuga ko ku matariki bamuregaho yari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe cyitwaga Zaire. Kuva Abanyarwanda batangira kuza kuburanira mu Rwanda ibyaha bya Jenoside, Bwana Wenceslas Twagira Yezu ni we wabaye umwere mu gihe abandi bahamwe n'ibyaha bagakatirwa ibihano bitandukanye. Twagira Yezu w'imyaka 56 y'amavuko aregwa ibyaha akekwa ko yakoreye mu cyahoze ari komine Rwerere mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ari mu Rwanda nk'umunyarwanda uhakomoka n'ahaburanira urubanza rwe, ariko ntaho agaragara mu bitabo by'irangamimerere ryo mu gihugu yavukiyemo. Mu rubanza rwe ku rwego rwa mbere, umwe mu bacamanza batatu bamuburanishaga ntiyemeranije na bagenzi be ku cyemezo cyamugize umwere. Twagira Yezu afatwa nk'umuturage wa Denmark kuko afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
America, yabaye isubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tujye mu Burundi. Imodoka zitwara abantu zarahagaze kubera kubura lisansi. Ingaruka ni mbi cyane ku banyeshuri n'abarimu. Amashyirahamwe aharanira ireme ry'uburezi arabatabariza. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye.
Mu kiganiro cihariye abarongo y'ugorunani bahaye ijuru Amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure. Gashiramwe kasiye icegera c'urongoye ugorunani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe yindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshure adafisa yandi mikoro.
Turabona yuko ari ikibazo kiriko kiratera ingorane. Haraheze iminsi mikeyi vyo kwiyunguruza bigorana. Abanyeshuri bamwe bagiye kurorera amabisi bagacigwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru. Mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana araho bimugora bafise ayo gihumbi n'amajana abiri bamuhaye ko kugenda no kugaruka, ugasanga biramucanganiye.
Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kuburu kw'abanyeshure biyunguruza byafashe yindi ntera, gashirahamwe avuga ko ari gitigiri c'abana baja ku ishure babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishure barushe cyane kuburyo niyo bashite mu ishure batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Sabanyeshure gusa bafite ico kibazo nkuko babibwiye ijuje America, banavuga ko nabarimo bava kure nabo bafite ico kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishure yacerewe.
Ibyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nico kimwe, kuko uburyo bwo kwinyuguruza ni nta bumwe, bunyine ashika ku ishuri yarushe hanyuma kandi kagira n'umwitwarire ko ukavuka mushiramo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ibyo bibazo byose, abakunzi b'ijwi rya Amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigizigi Sagara, aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'ijwi rya Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, ni kuvuga ko barengana komine 2 arizo Muha na Mukaza, kugira ngo bashike ku ishure bisigura ko bafata bisi 2 imwe imugeza muri Centreville hakarondera iyindi imujana mu Buterere. Baba baja mu Gisagara canke abaharenga bavuga ko hari gihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko nabari kure cyane bashika barushe cyane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha nuko twabuze ikintu kitwunguruza, uvuga ibitoro byabaye ndani benshi banini kwa mu Ruziba gushika mu Kanyosha n'amafaranga 2,000 kandi ku moto mugenda muri 2 cyanke umwe muri 2 n'600 makenga ni kibato gifata yoyo nawe nyene acaduza babonye gitoro cyaduza
yana uze bi ndiko naja mu Buterere kwiga
na cero twinjira twinjira samoye na kenzi
twe twabuze kudutwara ku ishure, niyo mpamvu turi nga tangura saa moya n'inusu bacerewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo, uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ariko ni mpamvu gose uko ibyo baba bitse nanjye ntabyo namba nditse, nubwo nimura ku bandi banyeshure batabyesitse umwigisha byigisha ariho ndi nasibye nawe.
Nkuko dushobora gusanga n'amainterogation yaheze kutangura hombye muri ubwo buryo nshi, numva nk'ubu ashitse nka 3, urumva gushika 3 baba batanguye byinshi kora nk'abo mu 9 batangura 9:30, numva bamaze kwiga byinshi, rero numva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshure nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure.
Barakoroherezwa abanyeshure nk'uko byari bimeze, abanyeshure batangura
guhomba gose mvu rero kabisa itakwiye gukora ishoboka byose ikaturonsa amadegrasima akwiye akaturonsa igicoro kugira ngo dushobore kwiyunguruza bitatugoye.
Hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, nabo kandi bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu ugabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana bakabona ko hari cyahindutse, nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, irushanwa ry'umupira w'amaboko wa basketball rya BAL ryo mu itsinda rya Sahara ryaraye rirangiye i Dakar muri Senegal. Ikipe yo mu Rwanda ya APR basketball yarasezerewe itsinzwe na AS Douane yo muri Senegal ku manota 79 kuri 58. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo n'umunyamakuru Annette Mugabo wakurikiranye irushanwa barabitugezaho.
Abasangiye ikipe ya ASPN itanga ikipe ya ATL kwinjira mu mukino, ndetse biza no gutuma iza kubona amanota, kuko urebye uko uduce twose tw'umukino twagiye turangira, ikipe ya ASPN yari imbere y'ikipe ya ATL, kuko abakinnyi b'ikipe ya ASPN ubona ko mu by'ukuri bari bahagaze neza, bari hejuru y'abakinnyi b'ikipe ya ATL, hanyuma bikaza no gutuma ikipe ya ATL isa nk'aho ikora amakosa menshi. Byabaga avantage ku ikipe ya ASPN, kuko umukino muri rusange uza kurangira ikipe ya ASPN itsinze ATL isezerewe muri iyi mikino ya bare bwa mbere bibaye mu mateka y'u Rwanda ko nta kipe y'u Rwanda izakina imikino ya playoff igomba gutangira mu mpera z'uku kwezi turimo.
Witegereje neza urwo rukino, wibaza impamvu nkuru nkuru zabaye izihe kugira ngo APR isezererwe, bivuze iki kuri basketball mu Rwanda?
Mbere ku kibazo cya mbere, nibaza ko wenda twe kureba rezilita z'uyu munsi gusa, ahubwo turebe urugendo rw'ikipe ya APR mu bijyanye no kwitegura iyi mikino. Nibyo koko yari imaze amezi atanu ikora imyitozo bitegura bakina imikino ya gishuti n'amakipe agiye atandukanye, ariko nanone urebye ku ruhande rw'ikipe ya APR, ni ikipe yaje hano muri iri rushanwa mu by'ukuri idafite abakinnyi abo ushobora kwita kuri 4-5 ngo baba ari aba pivo, ni ukuvuga ngo APR ntabwo yari ifite abo bakinnyi. Ndetse kandi urebye na recruitment zagiye zikorwa ku bakinnyi rimwe, kabiri, gatatu, nta bakinnyi ushobora kuvuga ko mu by'ukuri batari ku rwego rw'irushanwa nka bar. Bityo rero iba imwe mu mpamvu yuko APR yakoze imyitozo ariko idafite abakinnyi bari kuri kalibre y'abakinnyi bashobora kuza gukinira irushanwa rya bare, kuko ni irushanwa rikomeye muri Afurika kandi rihuza amakipe meza, kandi amakipe yose aba yakoze ku bakinnyi bayo beza, ndetse bagashaka n'imbaraga mu yandi makipe cyangwa se bakongeramo abakinnyi bafite imbaraga zirenze iz'abakina imbere mu gihugu cyangwa se n'abazanywe cyangwa n'abaguzwe, ariko nanone bari ku rwego rwiza. Ikindi ngira ngo wenda urebye irushanwa ritangira wabonaga ko ikipe ya APR ishobora gukina, ariko kandi umutoza maze yagiye agongwa na team management cyangwa se kuba yamenye uburyo bwo kujera abakinnyi be, kuko urebye kuri Adonishi, nibyo koko yavunikishije Adonishi ndetse na Noel bamwe mu bakinnyi beza wavuga ko bafashije APR imikino ibiri yatsinze, ariko nanone kuba imikino yegeranye hanyuma abakinnyi bagakina iminota yose wavuga ko ari kimwe mu bintu byamukozeho, kuko ntabwo yigeze abona umwanya cyangwa baha umwanya wo kugira ngo baruhuke, kandi nyuma ya byose n'abantu navuga ko ari izo ngizo impamvu ebyiri.
Bivuze iki kuri kazoza ka basketball mu Rwanda muri make?
Icyo bivuze kuri basketball yo mu Rwanda ni ukongera gutegura, nibyo narimo kukubwira, ni igisebo gikomeye kuba u Rwanda rugiye kwakira bare y'uyu mwaka nta kipe y'u Rwanda ihari, hanyuma kandi navuga ko ari umukoro ukomeye cyane kuri basket muri rusange, n'amakipe yose kongera kwisuzuma ndetse na APR kongera kwisuzuma. Gusa nanone amanota abagenda amanuka, iyo nta kipe dufite ishobora kuba yarenga imikino ya conference nk'uko nguko bari barimo gukina, so ntabwo kiba ari ikintu cyiza kuri basket muri rusange no ku gihugu.
Amakipe umunani azohiganwa mu Rwanda aramaze kumenyekana mu nkino za nyuma, n'izihe wazitubwira?
Yego, amakipe umunani yamaze kumenyekana, kuko twari dutegereje atatu gusa yari ari muri iri tsinda rya Sahara Conference. Amakipe yandi atanu yo yamaze kumenyekana, atatu rero twari dutegereje. Ni ikipe ya Levers Hoopers yo muri Nigeria yazamutse ari iya mbere muri iri tsinda, AS Douani ya kabiri ya hano muri Senegal, mu gihe US Monastir yo muri Tunisia yabaye iya gatatu. Muri iri tsinda rero ikipe ya Peru yahise itaha, ayo makipe atatu ariyongera kuri Petro yo muri Angola, akiyongera kuri Ahly yo mu Misiri, akiyongera kuri Cape Town ya South Africa, akiyongera kuri Al-Ahly yo muri Libya, ndetse yitabiriye bwa mbere iri rushanwa rya BL. Amatariki imikino ya playoffs izatangira mu Rwanda, bazatangira itariki ya 24 z'uku kwezi turimo kugera ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatandatu 2024.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ubwa mbere rero nta ekipe y'u Rwanda izajya mu cyiciro gikurikiraho muri BAL, icyiciro bita playoff, ariko ni ukuvuga mbese imikino ya nyuma kuva rero BAL ibayeho. APR ivuye mu irushanwa na ekipe yo mu Rwanda izabirimo, kandi ni imikino ya nyuma izabera mu Rwanda nyine nk'uko Annette amaze kubitubwira. Hanyuma mu Burundi, urukiko rwategetse ko umunyamakuru Sandra Muhoza aguma mu gifungo cy'agateganyo amaze ukwezi afunze ashinjwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Maze rero mwese uko mungana bamudatenguhanda bashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama.